This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Mwaramutse nshuti mwese mukunda iganiro giha ijambo abanywanyi ni radio ijwi ya Amerika ikihiganiro mu giye kugishikirizwa na Federic Nkurikije uyu munsi tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku vyerekeye abarundi baba mu gihugu ca Canada cyane cyane abarundi bamaze imyaka 20 n'irenga abashoboye kwiyungunganya bakaronka akazi ugasanga barize amashuri bagakora akazi k'abantu bakomeye ku munsi wa gatandatu rero abo barundi bakaba batekanije kuja hamwe kugira ngo bungurane ivyiyumviro ikabasangire ubumenyi bavugane ibintu byose byerekeye ubuzima bwabo uyu munsi rero mu kwitegurira iryo koraniro rikomeye ku munsi wa gatandatu twatumiye bamwe muri abo barundi bariko barategura uyu munsi mukuru turi kumwe na Alain Bagirakandi tukaba turi kumwe na Patrice Nzigamasabo mwaramutse neza bashikana mwese
mwaramutse
neza nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire eka dutangure kuri wewe Alain Bagirakandi mutubwire ku munsi wa gatandatu mwatekanije iki
murakoze ico twategeranije twaragiye hamwe haraheze amezi arenga 8 turagira icyumviro tuti imyaka iraheze ari 20 tuba muri kihugu cha Canada abantu benshi ntibatuze igihugu kikizwe n'abantu bava mu mihingo yose isi yose mugabo w'abarundi ntibazi kireka rero ko tumaze imyaka 20 turi n'akaryo gire umunsi mukuru twerekane ico twashitse ko hanyuma twongere kandi dushimire n'abadufashije muri iyo myaka 20 niko rero kuca tuca hamwe n'abarundi baba mu mihingo yose cyane cyane ya yegereye province ya Ontario nabo muri province ya Quebec turagira akabumugwi ujejwe gutegura umunsi mukuru ama rero tazoba turahimbaza nyine ya myaka 20 irenga tumaze tuba muri gihugu cya Canada bazoba n'akaryo ko gutumira abanyapolitike abadufashije bose abagira neza badufashije kugira ngo tubashimire
ubutumwa muzoshikiriza ika mu majambo muri kumunategura ubutumwa nyamukuru n'ubuhe nawe we Patrice Nzigamasabo
ubutumwa twari dushaka gushikiriza ni butatu ubwa mbere ni gusubira inyuma karaba urugendo twagize kuva muri iyo myaka 20 n'iyindi ubwa kabiri ni gushimira abantu babidufashijemo kare abantu bunga anye cyangwa abantu ba biwacu Burundi badufashije hamwe gatatu nabwo ni kwereka urwaruka rugishike nga anye iyo tumaze gushika ivyo tumaze kugira nabonye bizoce bibaha ingufu zo kubikurikiza
mu buzima murashaka kutubwira bagira kandi mbega hariho ibintu bizokwerekana imico y'u Burundi mwavuze ko abarundi baba muri Canada bari mu bandi banyagihugu bava mu bihugu bitandukanye ariko batazwi cyane rwose mbega muzoronka akanya ko kwerekana n'imico kama y'u Burundi
yego cyane icyo ni ikintu gihambaye kandi twitwararika cyane imico yacu ni ukwama kutwibuka iyo twavuye tukibuka n'akaranga kacu rero kuri uwo munsi mukuru twarategekanije kenegene hazoba abavuzi b'ingoma baturuka muri Ottawa hakaba n'abigeme bavina indirimbo z'ikirundi bavina ikirundi bava Ottawa nabo n'imigwi izwi cyane ino muri Canada twaregeranije rero kurondera ababizi cyane kugira ngo twereke n'abanyakanada nabo bava ahandi tubereke iyi niyo mico yacu tuzogera n'umuririmbyi hariho umuririmbyi umurundi yitwa Kijanya nawe ne azoba tegekanije kuririmba kuri uwo munsi
Patrice Nzigamasabo mbega abantu mwiteze kuronka bangana iki turazi ko muri Canada hari abarundi batari bake mu ma province atandukanye abantu mwiteze muri uyu munsi mukuru ni bangana
atwiteze abantu 300 ama twara bateguriye aho abava hanze bazoshikira ama bazoza bava mu province nka yose y'u Burundi benshi bazoza Toronto na Montreal kubera niho hafi kubera Canada ni nini gose ariko hazoba abandi bantu mu yandi ma province bo muri Calgary bo muri Vancouver bazoza aho ni masaha 6 y'indege yo gushika a Toronto ama twarabateguriye aho bazoza aho bazoshikira bazoba bari muri urugo rubanza bazoba baje gukeza abo bantu bamaze imyaka 20 bari ino muri Canada
nkuko muri ko murabitubwira bisa nuko muri Canada hari abarundi benshi cyane gose abazokwita bo uyu munsi mukuru bavuze ko bashika 300 mbega murafise ishira hamwe ryabo barundi babanyakazi bakora akazi haba muri leta mashira hamwe atandukanye cyane mu yandi mashira hamwe yabikoreye utwabo
ntashira hamwe ama province yose arafisi ama community yayo ariko ntashira hamwe ry'abarundi bose riraba twashaka uwo munsi mukuru heje uzobe ari intanguro y'ivyo kugira iyo shire hamwe tuzoritangure soce turikoresha kugira tumenye abantu bari ngaho onye soce tugerageza no gufasha abantu bagishika byo turabaha babwire ibyo twaciyemo tubereke iyo twagiye kugira nabone bazoce babikoresha kugira bashike iyo bari kubagerageza
tugaruke kuryo shira ku kuri uyu munsi mukuru tuvuge cyane cyane mu myaka 20 iheze Alain Mbagira kandi mushakura muri mu Barundi ba mbere baje muri uyu murwi abarundi bamaze imyaka 20 cyangwa irenga ikintu mwo tubwira coba carabatangaje cyangwa mwasanze gite kubiri n'ibintu mwari mumenyere mu Burundi nike ikintu umuntu mushasha yomenyera muri Canada ubwa mbere na mbere ni nkike
murakoze ikintu nashaka kumenyesha abarundi babifuza kuzoza canke nabo bashasha baherutse gushika ino kintu na mbere no bamenyesha nuko nta kintu na kimwe kiriho corosha ino kuri iwacu turi kuri inshuti turi kuri abagenzi ibyo byonyine biratuma umuntu agira ibibazo byinshi yiyumvira ibiriko biraba iwabo ikindi cya kabiri ni ukubwira nuko tuhasanga abantu bavuye nkuko nabivuze kare bava mu ntara zose mu mihingo yose isi yose mugasanga kenshi nimusangiye imico burya rero ushobora kwemera imico y'abandi iyi mico yabo n'iyiwacu ntituyisangiye mugabo twese ikintu duhurije ko dushaka kubaka igihugu nicyo dukwese duhurije ko ntugirageze gusuzugura imico y'abandi cyangwa gusuzugura iby'abandi bakora mugabo ukagira niyo mico yabo ndayifata ukwiri mugabo cyane cyane ikintu gihambaye ni iterambere ry'iki gihugu
Patrice Nziga Masabo imico itandukanye ibintu bitoroshe muri Canada ayo makuru yose ashaka gutuma abantu batifuza kwimukirayo hari ibindi bintu byotuma abantu bashaka kuja muri Canada byotuma umuntu ashobora gushaka kwiteza imbere
ikintu ca mbere mbona cyiza cyo ngahanye nuko uje ino ugashaka kora ugashaka gutera imbere hama ukagerageza kubaza ukagerageza kwiga nta muntu n'umwe ashobora kugusubiza igihe ahubwo byoroshye kubera muravye nk'iwacu hariho ubuzi abantu badashaka gukora biyumvira ngo akazi ngo ntikameze neza cyangwa ngo abantu ngo bokwimvira iki ngo bambonye nkora ibi ariko ino nta kazi kabi kariho ino umuntu akora mu arashaka kugenda gukora kuramo ibintu mu nzira kugenda guca ibiti ariko ibyo byose umuntu arashaka kubikora bikamubeshaho bikabeshaho umuryango wiwe ahubwo bigatuma atera imbere rwose kubera ukaca usanga aruguruye kompanyi yavyo akacirondera abandi bakozi urumva ubu ino nta kazi kabi kariho kandi ino uje ugashaka gutera imbere ukaba ufise ishaka ugatera imbere icyo ni ikintu gikomeye rwose kubera ntibaraba uri aho uva uwo umuvyeyi wawe ari icyo baraba gusa uyu muntu ari ngaha kubwira akore uyu mwanya ari ngaha kubwira atera imbere ibyo rero nibyo bintu bya mbere byiza y'ino
ala bagira kandi mbega abarundi yakoraniye muri uyu murwi w'abarundi bakora akazi abanyakazi bamaze imyaka 20 cyangwa irenga kenshi na kenshi imyuga bakoramo ni iyihe murashaka kutubwira majambo make
imyuga bakoramo ni myinshi cyane hariho no gushobora kukubwira ko ari nk'aba abakora mu byerekeye ababarimu haba mu mashuri yisumbuye cyangwa muri kaminuza hariho abikorera utwabo hariho abakorera muri leta rero ino hari leta ya province hakaba na leta nkuru ya federal tuyita hanyuma hakaba n'abandi rero bakora mu byerekeye za assurance cyangwa n'amabanki eka sino bidondagura byose nabiheze ubuzi bakoramo ni bwinshi cyane mugabo kenshi na ibyo abo ndakubwiye benshi cyane no vuga igitigiri muri ibyo bice menshi
mukuru nk'akazi bisane ibintu biruhije Patrice Nziga Masabo iyo umuntu avuye mu gihugu kiwe kenshi na kenshi akazi usanga katoroshe mbega biroroshe kuronka akazi muri Canada naho umuntu afite amashuri canke afise umwuga azi neza yanonosoye
kuronka akazi no ntivyoroshe ariko hariho amategeko ari asanze yarashinzwe yerekana ingene umuntu arondera akazi urumva rero naho bitoroshe ayo mategeko yakurikije kenshi uraronka akazi ikintu ca mbere basaba ino ni ivyo bita mumbabarire ngema kubivuga mu gifaransa ico bita experience canadienne baba bashaka uronke experience kugira ukore uje uva i Burundi warize amashuri amashuri y'i Burundi ntibayemera nk'ukume nk'amashuri y'inyo ariko baraguha chance kugenda kwiga ugafata yandi mashuri makeyi kugira ayo mashuri yose wize n'ayo makeyi wongereje ko bace bayemera hamukacitangura kuronka akazi urumva ivyo tugerageza kugira abantu baje ino ntugerageza kubibereka ivyo bintu kubereka aho baja nivyo bagira hama ikindi kintu gikomeye ugitangura kwetwe tubimaze imyaka myinshi nibi gikomeye gose nukwandika CV nukwandika resume yawe ka ukidondorera ivyo wize ivyo wakoze nivyo ushaka gukora hama uhejeje kuvyandika ukacurungika ku bantu bariko barondera akazi bagutumye ko rero ivyo bintu wanditse utegerezwa kugenda ukivuga kerekana ivyo ushobora kugira muri culture yacu ibintu bikorohera gose kuja impande y'umuntu ukamuvugisha ukidondorera ibintu wagize n'ivyo uzogira tarabigira kubera si ibintu tugira gose ariko ivyo wonye n'ivyo umuntu agerageza kwereka umuntu yuko ari vyo akeneye kugira aronka akazi akagumane acaronka n'akandi
ico ni kibazo gihambaye cyane gose c'imico mushikirije nashaka na Alain Bagira kandagire ico akivuze ko ikintu mwibukaga Alain coba caratumye ikamuhindura cyane mukumva ko gitandukanye n'ukuntu ibintu mu Burundi byari biri cyane cyane kuvyerekeye imico ikintu umuntu yimukiye muri Canada yomenya cyane cyane kuvyerekeye imico n'ibijanye no gusaba akazi nkuko Patrice ariko arabivuga ni nkiki
ikintu nokongera ko kuco Patrice avutse kuvyerekeye akazi yavuze yuko atakazi kabi kariho nta kazi gasa umuntu yosuzugura cyo ni ikintu rero mu mico yacu tutamenyereye cyane kumva yuko umuntu ashobora gukora akazi akariko kose bamuhaye mu gihe ashobora kumutunga akamutungira n'umuryango ikindi yavuze cerekeye iyo ugiye gusaba akazi umukoresha aragutuma ko akagukoresha wita interview muri icyo gihe rero wewe utegerezwa kwihaya je rero ntibi mu mico yacu ntitubizi cyane ngo umuntu avuze ati jewe nshoboye jewe nakoze kugira ngo umwereke yuko niyo yaguha ukajya kumukorera tatzo mumaramaza utazo ngo umukozi mubi nyabuna uzoshobora gukora akazi neza akagushima hanyuma ikindi nacyo ikintu cyo kubahuka ino rero icyo kintu ni ikintu gihambaye cyane mu gihe rero ntawukukumira ntawukubuza gukora akazi akariko kose kino cyose ucitumye ukagira iryo shaka ushobora kugishikako iryo rero ni kintu mu mico yacu bitandukaniye ko kugira ishaka no kumva yuko atahukumiriwe na hamwe ahantu hose ushatse kuja gusaba akazi genda gusaba akazi kandi ufise uburenganzira bw'uko amategeko atanga uburenganzira yuko badashobora kugukumira mu kazi kariko
ikindi kimeze nk'intambamye mutubwira canke kigora abantu bakimukira mu Canada turetse kuba abarundi cyane n'abandi bantu bose bava mu bihugu bitandukanye ikintu umuntu yomenya cyane cyane turetse n'imico ibindi bintu mwatubwira byoba nk'intamami cyane byoba ingora bahizi byogora abantu bashasha ni nk'ibihe muri Canada
ikintu je niyumvira muri Canada ni hanini gose hama ino ushitse urashika uri ubushitse uri wenyine naho abariho bene wanyu n'abari abagenzi n'abari ino ni ahantu n'amasosiyete ariya individuelle gose aho umuntu agenda kwirondera ivyiwe asubira inyuma iwacu turafashanya gose imiryango iri hajya anyu urumva ushitse ino ikintu ca mbere utegerezwa kugira ni ukwigwanga ugashaka kugira ibintu ikindi naco utegerezwa kumenya ni uko ugishika ino harakanye klima ntimeze nk'iy'i Burundi amezi atanu haba hakanye gose cane ivyo biratuma abantu bibagora kuhamenyera gatoyi ariko iyo umuntu atanguye kino azivya ashaka azivya shobora kandi akavyikinyuma ahantu hambere horoshe kugira ubuzima nkaho kubera umaze gutangura ibintu bica bigenda neza twebwe aho twashika rera twese twatanguye dukora akazi kamwe tugendana hamwe ariko uko umuntu yabandanye aronka experience niko yarondera kandi aronsa kandi akataja mu kandi ubu hageze imyaka 20 twaramaze kubyara twaramaze kugera ahantu mu buzima umuntu ashobora kuvuga yuko yakoze neza
Alain bagira kandi hari ikintu mushobora kongera ko kuvyo umushana hi Patrice atubyiye cyane cyane byereke nk'intamba myincanke izindi ngora nizose umuntu ashobora kuronka acimukira muri Canada
ikindi naco no kongera ko kubyereke turetse byerekiye icyo yombeho kandi benshi bazi kandi wemeye kuza kubino utegezwa kwemera yuko uba muri iyo mbeho ikindi ni ikintu c'imico yerekeye nk'ibikorwa byo mu nzu urumva uva ubuje uva i Burundi ufise abakozi bagukorera ukaza ugashika ugasanga ni wewe wenyine cyangwa kumbure warubatse uwo mwubakanye n'abana kumbure mwaraza y'abana ugasanga ibikorwa bimwe kubera nyine ya mico namye mvuga kuva kare twebwe twarezwe atawukora ibikorwa by'umuntu ugashika rero ugasanga uyo mukozi ntawe umukozi ni we wenyine ama rero kenshi hari aho usanga hari nko mu ngo zimwe zimusanga hari atamwumvikana uriho kugira ngo yati ubu rero tutanga ubuzima bushasha reka rero tubeho nk'uko abandi babaho ino ibikorwa bisangire dufashanye kugira ngo ntibikore umwe ngo uyundi nawe anebe ibyo rero umwe namye mvuga kare kubyerekeye imico n'ikintu gihambaye cyane kumenya yuko ujino ibikorwa ari buri wenyine ubikora wenyine muri babiri na mukabera mukabikora muri babiri twaca wundi ushobora kuronka nta mafaranga uronka yo kumuhemba
Patrice hari n'ikindi kibazo kijanye n'ugwaruka rushasha abantu bamaze imyaka yanga 20 muri Canada ikasanga barubatse barafite imiryango mbega ikibazo abana bagira cyane cyane wo muri imiryango yose imaze imyaka ingana gutyo muri Canada ni nk'iki
kibazo abana bagira niyo umaze kuvyara abana batanguye gukura uragerageza kubarera kirundi ariko ukagerageza no kubarera ingene barera abana ino kubera abana bari ino bazokurira ino bigino uragerageza kubaha imico y'iwacu ariko ukagerageza yuko no kubagumiza n'imico yo muri Amerika du Nord urumva ivyo ugira n'ugerageza kubabwira yuva ukagerageza kubigisha ikirundi biri mu bintu bya mbere bitugora ngahanye ama ugerageza no kubereka iyo bava basi aba bene wabo abavyara babo kugira bakure bamenya yuko ego n'abanya Canada ariko bari niyo bava na Barundi ivyo navyo rero biyagoye gose kubera nkuko aranya ariko aravuga ino ntabakozi bariho ino abakozi ni wewe umuntu afise ubuzi bubiri afise akazi bamuhembera avyuka mu gitondo akagenda gukora n'akandi kazi afise ashitse muhira ko gufasha umugore wiwe guteka kurera abana kujana abana mu maactivite afise kuba umuvyeyi dans le vrai sens du terme
ana icyo kibazo cy'abana usanga kenshi na kenshi bagomba kwiga imico y'ibihugu abavyeyi babo bavamwo n'imico y'abanyakanada kuko mu mutwi wabo bavuka abanyakanada aho ntibishobora gutuma abana bajuragira kugasanga hari imico eka nta muco n'umwe bagiye gutahura neza
ego ico ni kibazo n'ukuri ko bana gwaruka turi ko turereza ino uruhara rero twebwe abavyeyi dufise muri yondero no kubigisha yuko abavyeyi babo barafise iyo baje bava nk'uko abandi ba Canada bose bafise iyo baje bava hari abavuye mu Bushinwa hari abavuye muri Amerika y'Epfo hari abavuye eka bavuye mu ntara zose bose barabishoboye baragerageza abana babo bakabigisha ururimi bakabigisha n'imico yabo bakamenya yuko bafise iyo baje bava ivyo kibazo rero bajije yuko abana bashobora kujuragirika n'ico kuko hari aho usanga mu gihe ari mu rugo ari muhira ukagerageza kumwumvisha yuko imico y'ikirundi imico yacu y'abavyeyi hari ibintu bimwe bimwe atarekuriye kugira mugabo yamara gusohoka hanze akaja guhura n'abandi bana aho muri icyo gihe rumva nta bubasha nta wacu kimuvuge n'ubu kimuzava ica gitsure ngo umubwire uti ibyo si uko bigenda ahanini rero byose bigenda mu kuyaga mu mwumvikano mu kugira ngo abana impanuro abavyeyi babaha bafite igituma bazibaha kandi zibafasha mu buzima bwabo.
Patrice nashaka mutubwire kandi icyo kibazo ndakibaza nyine nale mukanya. Nashaka Patrice utangure tubwire ikintu majambo make mwifuza ko uyo munsi mukuru iyo nama iryo koraniro rikomeye ku munsi wa gatandatu ikintu mwibaza ko ryo urangura n'ikihe ibintu nyamukuru mwifuza ko iyo nama iheze uwo munsi mukuru uheze abarundi botahukana ni nkize
ikintu jewe nyifuza yuko abantu botahukana nuko babona yuko mu myaka 20 tumaze ngaha anya 20 cyanke yiruta nuko tutataye imico y'iwacu ruzo n'abantu bavuga ingoma abaririmba tuyogira amajambo y'ikirundi indi naco nukwereka abantu ariho bagishika yuko hariho ingene nabone mu myaka 20 bogira umunsi mukuru nk'uyu unyi bamaze gutera imbere bamaze kuba imiryango yabo yamaze gukura bamaze kujya mu miryango yabo hama ikindi gikomeye gose ni kwere kugwaruka yuko urashobora kujya muri Canada kaba ukaba mu Canada nk'abandi ariko menya iyo wavuye menya yuko tuva ahantu kandi aho hantu tuba ari ahantu hameze neza ahantu dufite imico ahantu kulture yacu yatanguye kuva kera kandi izobandanya n'abo bana nyine.
Ala mutwishe cyo kibazo namwe ikintu mwibaza ko uyu munsi mukuru urangura eka ikintu mwifuza ko abarundi bo shira ku muzikanye uyu munsi mukuru heze n'ike
ego murakoze ikintu cambere no kumenya yuko hariho abarundi baba muri Canada kuko kenshi harahusanga abantu aba Canada batazi ko hari abantu bavi Burundi barina kuno kwimenyekanisha kumenya yuko turiho twagize ico tumara hariho dufisa abarimu dufisa abaganga beka mu bice byose by'ubuzima tufisemo abarundi babishitsemo ico rero ni kwimenyekanisha hanyuma kindi kintu nifuza ko uwo munsi wadufasha gushika ko ni byerekeye ugwaruka cyane cyane ugwaruka rugeze nko kuja muri za kaminuza barategekanije icyo twita amabursi ugasaba yuko ugwaruka winjira muri kaminuza uyu mwaka wipfuza imfashanyo vuge yereke kugira ngo bashobore kuriha amashuri yabo twari shobore kuyungunganya rero hariho amabursi twategekanije ku bisata bya kaminuza bimwe nk'ibyerekeye ubuganga nk'ibyerekeye ubudandaji nk'ibyerekeye abashaka kuba aba engineer n'ibindi biriko kuri noze twaragize website kugira ngo abantu bamenye ibyo aya mabursi ayariho ibyo rero nifuza yuko uwo munsi washobora gushira imbere kugira ngo abantu bamenye yuko abarundi bashitse kera bitayeho indero tayeho ubumenyi kugwaruka
ayo mabursi muzo yatanga gute hariho amakriteri muzo kurikiza
yego twararungitse hariho amakriteri hanyuma turamaze kuronka bayasavye hanyuma hariho umugwi rero ugizwe n'abantu kwatoye muri komunite yacu bazogira ati uyu unye turamuhaye iyi bursi abandi nabo tugiye tuti subiramwo tugerageze kumwaka uza ni ibintu dushaka kuzoza turagira ku myaka yose kugira ngo tushobore gufasha ugwaruka rwacu.
Mu gusozera nashaka ndabaza ikibazo mwese dutangurire ariko kuri Patrice mutubwire nk'uko mwabivuze mu ntango abarundi basigaye baja muri Canada ni benshi cyane rwose impanuro mwoha abantu bafite umugambi wo kwimukira muri Canada canke kuja kwigayo ni hizi majamake
impanuro ya mbere nubaha nuko bogerageza karaba bakagira amarusheshe bakaraba ivyo igituma bashaka kuja muri Canada bakaca bagerageza kuvugisha abantu kugira bamenye ingene ubuzima bwo muri Canada bumenye barondera umuntu bizeye ashobora kubabwira vyiza n'ibitari vyiza n'ivyo bakeneye kubona hama bakaca bagerageza no kuraba no kurondera ama information mu ahandi hantu atari mu bantu kubera abantu bakubwira ivyo bo baciyemo kandi kenshi baba bazi abantu bamaze nk'umwaka canke imyaka 2 bataramenyera neza ino bumva ntibaronka inyishu ku bibazo vyabo bakeneye kumenya ikindi naco bakwiye kumenya muri Canada ni kumenya no kugerageza kurondera amategeko yo kwinjira kugira bamenye kubera amategeko aguma ahinduka hama bamaze kuyamenya bace bamenya ingene bo kwinjira muri iki gihugu bamaze gushikanaho ikintu cy'ambere gikomeye niyo shaka twavuze niyo kumenya yuko uri mu gihugu gishasha bijya imigenzo y'iwacu ni myiza kuyigumana ariko hageze mu kazi hageze kubaho kugerageza kumenya ingene imigenzo yo muri icyo gihugu imeze ikaba ariyo ukurikiza keretse imigenzo y'i Burundi tubiye kwivyanga twari ko turavuga nta kazi kariho wahura n'umudirekteri i Burundi nuko umudirekteri i Burundi n'umudirekteri i Burundi ino nta muntu n'umwe akuzi nta amashuri yawe yose ntibayemera ifo gusubira mu ishuri no gutangura ku ntango ariko naho utangura ku ntango kubera iyo experience usanzwe ufise urafise amashansi yo gutera imbere vuba kutundi muntu atoba bifite
ala na mwe mutubwire impano muha abantu bose eka boba bafite umugambi kwimukira muri Canada boba bafite umugambi kuca kwigayo ikintu mu bamenyesha mwoshaka ko bamenya bwa mbere na mbere nk'ibi
cyambere no bamenyesha nuko Canada ari igihugu cyiza cyane namaze kujya mu bindi bihugu by'Uburaya no muri Amerika mugabo nibaze yuko turavye ingene bakira ari impunzi ari ingenzi Canada ni igihugu cyizwe cyane kuko cyakira abantu cyo ni cyambere cya kabiri nacyo no babwira nuko batisebuze nukuza uzi kikuzanye kuko ntubwire tuti ndagiye ngiye muri Canada naka akora muri iriya societe cyangwa naka akora muri leta nanje nzogenda mere nkawe birashoboka mugabo nubamenyesha nuko atakintu na kimwe cyoroshe nukuza witeguye yuko uzocumukura yuko uzorara amajoro kora kugira ngo ushobore gutunga umuryango kugira ngo ushobore kugira nawe nyine icyo ushitse hanyuma nko kupatisha yivuze bamenye yuko nta kazi na kamwe kagayitse ikintu gihambaye ni kwama umuntu yicisha bugufi hanyuma ukamenya yuko uno munsi ushobora kuba uri ngaho mugabo ejo ukamenya yuko izokuva byose bikuva ukagira ishaka nta kizokunanira
bagira kandi ahani ho turangije ikiganiro ndagushimiye cyane rwose ku baduhaye amakuru yerekeye cyane cyane umunsi mukuru w'abanyakazi b'Abarundi bamaze imyaka irenga 20 muri Canada ndagushimiye na Patrice Nzigamasabo ku kanya watowe kugira ngo mutubwire ibyerekeye uyo munsi mukuru tuzobatera kamo nyuma y'umunsi mukuru mutubwire ukuntu bizaba byagenze mwakoze cyane
murakoze
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi giha ijambo abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika mwakoze mu ngira amahoro y'umunsi mukuru
Chom 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 waka waka baby oh yeah uru uru baby oh yeah kona kona baby oh yeah and I go tell my mama oh yeah and I go tell my papa oh yeah and I go tell and say oh yeah you be waka waka baby oh yeah you be chuku chuku baby oh yeah baby sawale sawa sawa sawale sawa sawa sawale I wish I boom boom
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.